Iyi mumva ni radio ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika yumvikana kuri FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi, mu Rwanda tukumvikana kuri FM 104 n'ibice 3. Mwiriwe neza nshuti muduteza amatwi hano i Washington DC, muri kumwe nanjye Edi Rwema mbahaye ikaze kuri radio ijwi rya Amerika.
Ego cyane turafite icyizere yuko ku munsi wa gatanu hazabonetse cyo abanyepolitiki bashobora kumvikana ko.
Uwo ni umuhuza w'Abarundi Edouard Nduwimana uvuga ku biganiro bimaze iminsi 9 bihuza abahagarariye impande zitavuga rumwe kuri politike mu Burundi. Ni ibiganiro bibera Arusha muri Tanzania kandi bisigaje gusa iminsi 3 ngo birangire. Iyi nkuru n'izindi zirimo umunsi wahari w'umusoreshwa mu Burundi turazigarukaho mu kanya gato. Mugume ku maradio yanyu. Amakuru avugwa mu karere kibanda ku Burundi. Ku nshuro ya mbere abanyapolitiki b'Abarundi bari mu biganiro yarusha mu gihugu cya Tanzania bahuriye mu nama rusange, nubwo mubonano utamaze igihe kirenga isaha. Byinshi kuri iyi nkuru tubibaze umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Pierre Claver, niyo nkuru ukomeje gukurikirana hafi ibyo biganiro.
Nina maya bose yamaze umwanya rumara kuko yamaze minota 45 na nuwabajije ikibazo, ahubwo abanyepolitike bose bumvirije jambo umuhuza yababwiye. Benjamin Mukapa yabahamagariye kwibagira ibibatandukanya bagashira imbere inyungu z'igihugu. Yababwiye ko bokwitegurira kugira ivyo bahevye ku mpande zose kugira ngo bakize igihugu. Mukapa yababwiye ko batorabana nk'abansi, ahubwo ko arabavukana gusa hari ivyo badahuriza ko muri politike. Umwe muri abo banyepolitike avuga ko Mukapa asa n'uwabakariye, maze akavuga ko ababajwe nuko indwi yose iheze ata kintu kiboneka nk'urwandiko rumwe barahuriza ko ubwo rwandiko kubwo muhuza rwari kuba rurimwo ivyo bahurije ko n'ivyo batahurije ko, aho kumuha inzandiko zine zitandukanye. Umuhuza yabwiye abo banyepolitike mu majambo yiwe ati ivyo mukora byose hari ibibazo bikomeye twabonye musaba, ariko bidashobora gutorerwa umuti amatora atabaye. Ati kubera izo mpamvu mwiga ingene amatora yo mu mwaka w'2020 ategurwa neza, gutyo ibindi bibazo nkora mutima mubandanye mu bitorero umuti mu nyuma. Umuhuza Mukapa yaciye afata ingingo yo kubonana n'abaserukira imigwi yose abo banyepolitike bari bamaze iminsi barigabuyemwo. Iyo migwi imbere yaranamuhaye inzandiko zirimwo ivyo babona nk'umuti w'amatata ari mu gihugu c'u Burundi. Abo nabo ni babiri baserukira uruhande rw'umugambo uri ku butegetsi, nabo bari kumwe. Abaserukira imigambi savuga rumwe na leta nabo bacuditse. Abaserukira impande zibiri z'amashirahamwe yigenga n'abaserukira umugwi w'abakenyezi. Icuwo mubonano wabo ushimikira ko ni uguca hirya no hino ivyatanzwe vyoja mu masezerano yitezwe gusinywa. Inyuma yaho umuhuza yahamagaje abo yise imboneza zikomeye mu bitavye ibiganiro leader politique cle mu Gifaransa. Abo n'abahoze batwara Burundi babiri, Domitien Ndayizeye na Sylvestre Ntibantunganya. Intumwa ya leta Terence Ntayiraja, umuhuza w'Abarundi hagati mu gihugu Edouard Nduwimana n'umushingamateka Agathon Rwasa asanzwe aricegera ca mbere c'umukuru w'inama nshingamateka. Ako kanama abari muri ivyo biganiro bise ko ari rukokoma, niko kazogena intumbero y'iminsi 3 isigaye y'ibiganiro. Bamwe mbere bavuze ko hashobora gufatirwayo n'ingengo ruhasha naho atawura zimenya. Muri iyo nama ya bose yabaye umwanya muto imbere y'umutaga, umuhuza yababwiye ko uburyo bwabonetse bwo gufasha ibiganiro ari bwo gushika ku munsi wa gatanu w'iyendwi. Abamenyesha kwamwe vyo kwanka ko bumvikana ku masezerano bopfuma bumvikana ku rwandiko rumwe bonyene bakamenya ingene bagwita, ariko bakarutera ko umukono. Yifuza ko rwoba rurimwo ivyo bahuriza ko gutyo hazotumwe ko ikindi gice ca nyuma co gusozera ibiganiro aho boca barabira hamwe ivyo badahuriza ko. Ubu rero ikirindiriwe nuko ibiro vy'umuhuza bishira habona urwandiko rumwe rurimwo ivyumviro vyose vyacekirijwe nabo banyepolitike. Pierre Claver niyo nkuru yarusha ku bwijwi rya Amerika.
Igihugu cy'u Burundi gifite abakorerabushake barenga 500. Abo bakorerabushake bavuga ko bafite imbogamizi zo kubura itegeko ribagenga. Ibi byavugiwe mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wahariwe abakorerabushake. Ni inkuru dukesha umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Fidelite Ishatse.
bamwe mu gwaruka gwa Burundi bashimwe ko bakorera bushake mu ntumbero yo guhangana n'ubushomeri ubugarije abakorera bushake bari mu mice ibiri abashimwe 54 bari ku rwego rw'igihugu naye bagera ku 279 bari mu rwego mpuzamakungu ko bakorera bushake kuno wa kabiri ijana muri bo baronse impapuro z'umutsindo Marie Ange Kedimana yize iby'amategeko yabaye mukorera bushake kuva umwaka utanguye yiteze ko uko kwitanga ariko arakora uno munsi ko kuzomushikana ahandi hantu
kanumise appel d'offres twaje gupostira tumaze kuba recruter na ma organisation menshi yara dukeneye nta kazi nari bwakore kuva mpejeje ishuri ubumenyi naronse mu ishuri ndaronka aho ndabikorera ndabona ko ndafise mushinge kugira ngo shobore gutangura gukora mu byerekeye buzima bwanje cyo gukorera kuri ubwo bumenyi naronse aho ndi uno munsi kuko nishimye cyane ndafise ikintu novuga ndushije abandi bajene batashi guca muri project kugira ngo nabo baronke ako kajyo keza ko gushobora gutunganya ubuzima bwabo
abakorera bushake baronshwa udufaranga two kuyungunganya umwe wese araje akaronka amafaranga 50,000 ku kwezi cy'amarundi amafaranga nayo yaba amadolari y'abanyamerika 20 kubwa bamwe bakorera bushake twaganiriye ni make cyane amafaranga bagasaba ko yokongerezwa
bizari bikwiye ko umuvolontaire ahembwa 50,000 uravye akazi akora kuko hari abagomba gukwikiranya kwimenyereza na volontaria ariko nta abantu baje muri volontaria basanzwe bafise ubundi burambe mu bijanye no gukora ako kazi baba bagiyemo tugiye kuraba akaranga kumukorera bushake mu bindi bihugu dusanga bamuhemba gusumba na kure niyo ayo mafaranga baduha ndabahaye nka karorero mu gihugu cyo Faransa babahemba amadolari 500 urumva yagereranije n'50,000 byo mu Burundi urumva yuko uwo mu Burundi atacyo abakoreye
Benjamin Flower arongwe igice atashobora kwera bushake mu za makungu mu Burundi kubijanye n'ubwigo amafaranga baha bakorera bushake yishuye ati
icyo mwomenya ni ikintu gitegereza kumvikana mu bushikiranganje hategereza kuba haragiyeho itegeko twishibikiza mu kugira ivyo bigani
Umushikiranganje w'ugwaruka ino n'imico kama yitije gukorera bushake kw'itegeko ribagenga rigiye kuja huvuba hari mu biro by'uguhimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe abakorera bushake Jean Bosco Hitimana
tugiye gushyiraho itegeko risanzwe ririko ririhwezwa mu nama nshingamateka ni itegeko rizotuma dutunganya neza igisata cy'abakorera bushake ni itegeko rizotomora uburenganzira n'inshingano z'abakorera bushake
Ku ruhande rw'igihugu urwaruka rw'abakorera bushake rwatanguye kuva mu mwaka w'2013 ubushikiranganje bw'urwaruka inyuma y'imico kama bukaba bufise umugambi wo gushyiraho ikigo cy'ihuriro ry'urwaruka rw'abakorera bushake n'atasango ubwo bushikiranganje buratanga i Bujumbura Fidelite Ishatse ijwi rya Amerika
mukomeje gutega amatwi radio ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yihanangirije amasosiyete y'itumanaho mu gihugu adatanga imisoro. Mu ijambo yavugiye mu biro ry'ibyo kwizihiza umunsi wahariwe umusoreshwa, President Nkurunziza yahaye ministeri ifite mu nshingano zayo ubucuruzi amezi 3 kuba yakemuye icyo kibazo. Umunyamakuru w'ijwi rya Amerika Jean Bosco Ndarurinze yarahatubereye.
Hotel Top Hill Residence iri muri quartier ya Rufunda mu gisagara cya Kirundo ifite
mutubabarire iyi nkuru ntabwo ijyanye n'umunsi w'umusoreshwa ahubwo ni nkuru ijyanye na hoteli y'uwahoze aba mu ntara ya Kirundo uwo ni Dr. Jean Minani hoteli ye ikaba iherutse gusenywa
Hotel Top Hill Residence iri muri quartier ya Rufunda mu gisagara cya Kirundo ifite ubwinjiriro bukuru bubiri Hari ubwo haruguru ubwugaye n'ubwepfo bwuguruye. Ucinjira mu kibanza iyo hoteli yubatswemo ubona ivyatsi n'amashugwe vyabaye ishamba akikuje inzu z'umusaka. Ku miryango n'amadirisha y'amazu agize iyo nyubakwa haragaragara nta muryango canke idirisha yari habarizwa. Mu vyumba vyakiriro nta ntebe n'imwe ihari. Winjiye ugashika mu vyumba vyakira ingenzi. Nta muryango, nta dirisha, nta gitanda canke ibisaswa. Haboneka gusa ibinombori vyakorotse ahavuye ivyugazo wegeye imbere gato ya mutumba tw'ubwiherero ibiringoti udukono twakira imyanda mikuru n'ubwogero vyararandu mucumba camanama nta ntebe canke ameza bihabarizwa ni nkuko mukabare ikiboneka mucumba camanama ibifuka bigashariza igisenge vyarakorotse ibindi birakugwako n'ibisagazo vyarasambuwe mu bice bimwe Mukibanza cy'ubunywero ibisakazo n'igisenge byaramaze gukoroka bijyamye hasi eka no mu gikoni nta gikoresho kihabarizwa. Abanyagihugu ba muri iyo micungararo nta numwe yashima kugira icyo avuze kuri mikro ku byabaye kuri hoteli yegukira umunyapolitike ari mu buhungiro muganga Yohani Minani. Ariko inyuma ya mikro baravuga ko ibikoresho n'ibyubakishijwe iyo hoteli byagiye biribwa buke buke ntawe badoma ko urutoke ngo bamwagirize. Ihoteli Top Hill Residence iherutse kurangiza igihano yahoramo cyo kugagwa imyaka ibiri. Icyo gihano yari yakinjiyemo kuva mu kwezi kwa 11 umwaka w'2015 yari yagiriwe n'icyaha cyo kubika inkozi z'ikibi zafashwe zagirizwa ko zagize igitero ku bunywero New Top 10 mu gisagara cya Kirundo muri uko kwezi nyene yugariwemo. Bamwe mu bakozi b'iyi hoteli bari mu bahagaritswe mbese baranagirwa n'icyo cyaha cyo gukorana n'abo bagizi banabi bagirizwa icyo gitero. Ikiboneka nuko no munsi atamuntu numwe atunze iyo hoteli. Twashatse kumenya uwategerezwa gucungera ibiri muri iyo hoteli igihe yari mu bihano yafatiwe n'ubutungane. Turaza twegera umushikirizamanza wa parake yegamiye sentare y'igihugu ya Kirundo, Gerardo Donio Kindi arongoye iyo parake, avuga ko kuva iyo hoteli yugawe ari bene yo bategerezwa kuyicunga. Umushikirizamanza avuga ko atamuntu yigeze asohorwa muri iyo hoteli mu banyezamu bayicunga, akamenyesha ko parike yayicunga nk'uko yoba iriko iracungera ibyo abandi banyagihugu bose. Umukuru wa parike ya Kirundo avuga ko muri iyo ntumbero hari amadosiye amaze gukorwa y'abantu bagiye bafatanwa ivyibwe muri Hotel Top Hill Residence, ariko amenyesha ko amatohoza ariko arakorwa kugira hamenyekane abatumye ihoteli Top Hill Residence isambuka kugeza uko iboneka uno munsi. Mu Kirundo mu buraruko bw'u Burundi, Jean Bosco Ndarurinze, Ijwi rya Amerika.
Iyo nkuru nkuko nabibabwiye ijyanye na Hotel Top Hill Residence iri mu Kirundo y'umunyapolitiki uba mu buhungiro Yohani Minani yasenywe n'abantu bataramenyekana. Inkuru ijyanye n'umukuru w'igihugu cy'u Burundi Pierre Nkurunziza yihanangiriza amasosiyete y'itumanaho mu gihugu adatanga imisoro turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha.
Muri isanga ni ikiganiro cy'Ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'Ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Nkore muri leta ya Colorado leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abo batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira Ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze urararitswe buri munsi saa 10.
Nkuko twabibabwiye muri aya makuru, ibiganiro bihuza Abarundi birakomeje mu gihugu cya Tanzania. Kugeza ubu umuhuza ntarashobora guhuriza hamwe izo mpande kugira ngo ziganire. Uyu munsi bwari ubwa mbere agerageje kubahuriza hamwe mu cyumba kimwe, ariko ntago byamaze n'isaha. Ese igituma batarashobora kwicarana n'iki? Mugenzi wacu Frederic Nkundikije yabibaje abatumirwa yari afite mu kiganiro muri Isanga, barimo umuhuza w'Abarundi Edward Nduwimana uri muri ibyo biganiro hamwe na Professor Deo Gracias Nkinahamira. Nduwimana yemeza ko afite icyizere ko amasezerano azagerwaho kuri uyu wa gatanu.
Igituma nkumbure cyongora kumenya, ariko cyagaragaye cyo nuko nk'uko umuhuza ashoboye na Maria bisabye, yari yavuze ati ndifuza yuko hoba umugwi w'abanyepolitiki bicarana bakavuga ibibazo uko yari bashikirije. Ariko rero uwo mugwi ntiwashobotse kuko bamwe mu batavuga na leta baciye baja ukwabo, hanyuma nahita avuga ngo na leta hamwe n'umugambi uri ku butegetsi baja hamwe irayidukikinyije ibiri, kandi yari yasabye yuko boba umugwi umwe. Ikindi cyagaragaye ubwa mbere kindi kigira kabiri navuga gishasha ni uko anya hari imigambo yose n'amategeko yaratumiwe bitandukanye rero n'ibiganiro byahora biba. itagata tunavuga nuko nyakubahwa umuhuza w'abarundi wa umuhuza mukapa amaze kugurura inama yamesheje abaringa abagira ati ahandi mwaje muri imwe mwita negotiation mwaje mu biganiro ati kandi mwibagire kwa amanyinsi yose mugenda mwikoreye tarifu kanyu mwari cyane cyane imbere muri 2020 mwitegurire amatora aho rero bigenda yuko badashoboye kujya hamwe cyagiye kuba nuko mu nyuma baciye bagenda bamwe bose barandika inzandiko uko babona icyo kibazo cy'Uburundi baze kwandika inzandiko baciye badushyikiriza nyakubahwa umuhuza nawe nabo bakorana baraheza bashobora kubashyira hamwe bashyira hamwe baca baresha ingano bwa barahanihana bamwe bose ibyo banditse no kuvuga uraha ubundi mugwi ibyo wanditse mu bundi nawe uraha imaze gushika ngaho rero niho ibikorwa byaciye bibandanya mu nyuma rero nk'uko babivuze umuhuza ariko arabonana mu migwi n'abantu bamwe bamwe n'imigwi imwe imwe icyo navuga ni uko by'ukuri ngira ngo namwe muramaze kubona izo nzandiko zagiye zirashikirizwa hariho bimwe ubona yuko abanyepolitiki ari aho umenga baratandukana cyane ariko n'ibindi muhuza yabwiye ati nyirabunani murabe 2020 nimaze kumwaza yuko ngira ngo hari inzego zifata kibazo zihaba ziva muri ibyo biganiro bihabwa munsi nimaze kumwaza yuko hari baje kuvuga abere guhindura agida shingiro arabwira ati icyo mumusaba gikomeye cyane cyane ni uko uba gutegurwa neza amatora 2020 bamwe bose bakishyira bakizana hanyuma bagategura kwiyamamaza mu gutunganya imigambi yabo ubu rero bariko barabonana mu migwi icyo mbona gihava kiba ni uko umuhuza amaze gusoma izo nzandiko zose nawe aza kuzifatira kwa hanyuma akagira icyo ashyikirije iyo izo mpande zose kugira ngo havemo icyo bashobora kumvikana ibyo batumvikanye bazoza babandanya babiganira mugabo ikigaragara cyo ni uko ashobora kuvamwo ikintu kijya kuvamwo ibiganiro kijya gusozera inama y'iminsi 14
ku giti cyanyu cy'umuhuza w'Abarundi murabona iminsi isigaye niyo mike uravye iminsi bamaze atantambwe iraboneka bashitse ko murafite icyizere ko ku munsi wa gatanu hazoba habonetse amasezerano
yego cyane turafite icyizere yuko ku munsi wa gatanu hazoba habonetse cyo abanyepolitiki bashobora kumvikana ko kuko nyakubahwa umuhuza mukapa ariko arakora twebwe mu Burundi twari twabikoze ene twamuciye turamubwira ati banamwereka intambwe twari tugeze ko yuko ibi biriko birakorwa ngaha abanyepolitiki bari Bujumbura bakoranira hamwe turamaze kubakoranya agashika gatanu cyangwa gatandatu bahurira hamwe kuko nagerageza kugenda kuba umumenyeshamakuru n'abandi bose batumva Abarundi bari ngaha Arusha abanyepolitiki kiretse uwitwa Marina yaje ava hanze n'uwitwa Nyirango Magera abandi bose baje bava i Bujumbura nubwo yuko ari Abarundi baba i Bujumbura abanyepolitiki baba i Bujumbura kandi tukaba tugirana amanama i Bujumbura bakicarana bagahanana ibyumviro ariko bageze ngaha umenga n'abandi Barundi bavutse basana nani icyo tutangaje umuhuza kukurenga iyo ngendo yayimera cyane avuga ati none kunenga muri abantu mutasanze mu nzira kandi tuzi ko mutanze mukorana i Bujumbura mukicarana mukavuga ibibazo bya politiki natwe twambwire tugeze gutangaza tukanamwereka icyo twari tugeze ko aho ariho ibyo baramaze kuba bahuriza ko n'ibyo badahuriza ko twari twarabaye ko twebwegeranya kugira ngo dushobore kubafasha gutora urupapuro rw'inzira ibyo byose twabimushikirije hanyuma nawe araheza arabifatira ko agafatira na kuri abandi bamushikirije agafatira no kuri abatavugana n'ubutegetsi ibyo bashikiriza twe turizeye nk'umuhuza kandi tusanze tuzi yuko muri mwe n'ibiganiro usanga hariho abashaka gusaba amahaniza mubwo bazi yuko bidashoboka turavye rero nishaka umuhuza mukapa afise tubona yuko azogira ikivuyemo abanyepolitiki bakavanga bagize icyo basize
egome mu kane gatoya cyane rwose muri iki gihe haravugwa leta y'ubumwe iyo leta ishobora kuva yarushamo yumvikanye ko
si ibibazo yuko ngaha abanyepolitiki baje mu byo gushinga leta y'ubumwe kuko ubwa mbere na mbere twumviriza ababyumve mu Burundi hari leta y'ubumwe kuko hari bice 56 kujyana by'abahutu bice 40 kujyana by'abatutsi hari imigambwe yabironke uburenganzira yaringiye muri leta nubwo ariko amasezerano y'Arusha yonyine ibyo yategekanije ari leta y'umwe kuko ubumwe abarundi bose n'ishyaka yose iba yubahirijwe hanyuma n'imigambwe yose ikingiramo n'isunze n'ibashingira hamwe n'amasezerano y'Arusha iyo leta yose nibaza yuko hari iyindi yoga iba y'ubumwe gusumba iyo hari uno munsi ikigira kabiri nacyo ni uko mu byinshi mu 2005 umukuru w'igihugu hari nyine yarifuje kugira leta irimo imigambwe itashkanye n'igice gisagara amategeko muri leta ano muri no bijanye harimo rari muri leta tumatsinzwe yitwa ngo we n'ubusa yatwoga ari mugango w'NRC ico gihe abonye ne bari kwasaba leta ijya n'imigambwe itagiye mu matora cyane ifashanye n'ibice bisaga n'amategeko bo baciye bavuga bati iyo leta yo mu 2005 na 2006 iteye kuri n'ibyashingiro kandi birumvikana ko ibyashingiro yategekanye ngene kugira ngo umugambwe w'ubusaka muri leta n'ibigenze no munsi wo twitwa tuti ahubwo abo bantu naho bavuga ngo bashaka kubaza amasezerano ya Arusha niho ahubwo ubona yuko ariko bashaka kuyahunya kuko arategekanye ngene imigi ya politiki ngene ya leta leta no munsi ya leta y'ubumwe ahubwo sinzi bo twereka bakereka amatunga ati leta yo twifuza ko yomeze yoba iserukiye ku bahutu abana batutsi abantumbure ngira ngo bashoboye kubyere kumuhuza n'amakuru bakabyumva gusumba ati hari akarere kari wemwe yari ibyo bikadashoboka ariko igikuru no munsi abasaba ati cyane cyane ushira inguvu ku byo tuma mushobora kuronka aho mukorera politike ingene uburenganzira bwagiye kubahirizwa icyo leta ifata politike liberté publique
kwa wabanya politiki bumvikana eka bakabona ko igihugu cyasubira gufata inzira y'iterambere ayo makuru mwebwe mwiyumva gute professeur Deogracias Ntamira
ego cyane urakoze mbanje gukenguruka ibyo wavuze imbere yanjye sikiye birumvikana biratanga n'icyizere kitari gito kuko urabona ariko rubuga ariko arikurikirana ikintu kubwira rero twe barundi turi ngaha twibaza nuko urabona ibintu by'ibiganiro byaramye kandi twe ntitubijemo tukagira ko umuntu wese agashyika igice yiyumvira ariko ikintu gikuru cya mbere ni ukubanza kwishyiramo yuko tubwiriza kuvugira abarundi bose tukibaza yuko atakintu na kimwe twavuga cyiza giteranya abarundi cyiza cyonona cyiza cyuza inzira tumaze gushyikira iyo tujya mu mahoro urabona nk'ubu abantu bariko baravuga bati tugiye gushaka kugira ngo duhindure leta tuzane leta imfata kibanza cyangwa leta y'ubumwe cyangwa leta y'iki nta leta y'ubumwe nk'uko yabivuze umuhuza w'abarundi ntayiriho ishobora kuzisumba yihari ubuye ni y'ubumwe kandi ikurikiza amasezerano ya Arusha ikurikiza na constitution nibyo bituma avuga ndi ubu nta muntu ashobora kwibaza yuko bishobora kujya Arusha kugira ngo duhindure constitution ubuhinduka constitution ni ikintu kiraba abarundi bose ikintu kijya muri dialogue ya hirya na hino kanatsinda twaravuze tuti ibyo shoboka ni uko bakabibwira ngaha mu Burundi mu Barundi bose baramaze kuvuga mwese baravuga icyo yiyumvira baraciye mu makomini mbere no ku mitumba abarundi bose umwe wese araronka akanya gushyiga igikingiro ciwe ibyo basatswe baragize raporo kandi yarabonetse urabona nk'ibyo byatumye abarundi bose bavuga ni ukuvuga rero ikintu mbona kiriho gikomeye ni uko twese twumvikana yuko umuntu ari hanze akwiye gutaha akwiye kubyiga ukuntu bishoboka byose bagatahana abantu baba bari hanze baterwa n'ibintu by'ibibakize bakoze mu bihugu
ariko hariho abantu bari hanze bahunze igihugu kubera umutekano wabo muke n'ubu bafite ubwoba kuye umutekano ushobora guhungabana icyo ni ikintu kiza
yewe icyo kibazo nageze kukivuga ko mbere nacyo narahunze kubera umutekano muke kandi muhunga bandi amabomba ariko aravuga ku nzu wanjye n'inzu amazu yanjye arabomaguritse ahantu ariko ndasubira kuyasubiramo ibyo ni ibintu byerekana neza yuko atamutekano wari uriho hariho rero n'abandi bahunze kubera bicuba yuko bashobora kuba badafite umutekano mugabo ugasanga barasize n'imiryango yabo ngaha n'abandi bose bavukana n'abandi b'abagenzi bari ngaha
tubibutse inshuti mwese ko muriko murabandanya kumviriza radio hejuru y'Amerika turi kumwe na René Mugabe René muri neza murafite ikibazo murafite icyumviro
turafite intererano
muri hehe
turi Makamba
yego duga ku ijambo
intererano yanjye nagira mvuge ku biganiro biko yabereye Arusha ubwacu twebwe ibiganiro turabona yuko takintu kininiya tubyitezemo kubera imigwi yari ishamiranye abatumye abarundi bajya mu myiyerekano bahakana ikiringo cha gatatu cy'umukuru w'igihugu ahanini ibatumiwe kandi ibo ahanini bagasize bagashamiranye na leta ahanini mitumiwe twabonye sanana ku bantu bari mu Burundi benshi aho rero niho duca tubwira amakenga adasanzwe kuko hajya haganira abashamiranye.
Murakoze Rene Mugabe leka usabe umuhuza Edouard Ndwimana atangure yishure ikibazo cyane cyane kivuga gishikirijwe na Rene avuga ko atakizero afise ko abanyapolitiki bazokumvikana
nagenda muhumurize umwene gihugu umwene wacu yo humura yorema nibaza yuko abari ngaha bazobite bashyitse ko nkuko abivuze bo tandukanya inyungu z'abantu ku gace kabo bagashyira imbere inyungu z'abenegihugu ndibaza yuko mubyukuri boza barashaka ushotuma abenegihugu yose batekana kuko uri karasaba kwinjira muri leta ngo ahindure leta nibaza yuko izo ari inyungu z'abantu ntabwo ari inyungu z'abenegihugu ahayo ibiganiro nk'ibyo bikanwa za guharura iziwe
egome Professor de Garcia Sankiramira umushantare Rene Mugabe yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose cerekeye abantu bahunze akwaye yibukije eka umutekano muke waruhari n'ubwicanyi bwari ruhari mu Burundi murafise icyo mubwira mu kanya gato
yego cyane kuri no bimubwira kuko abahunze nayo nabivuze kare benshi twaragarutse kandi n'abandi bari ko baraza bari habahunze kera ayo n'abanonze ubu navuze yuko akaje kukibagira atakamaro yuko turabisubiramo byo bya kera ntabyo nsubiramo ariko ndabisanzwe birimo byarangoze ko cyane gusumba abandi nicyo gituma navuga ndi tubirengere n'ukuri dukure kahise mu mitwe yacu ko kahise kaguye mu mitwe yacu ndacyo twakora kandi turasize byinshi ndatezo dushobora kuvuga tuti nuko
abo bari Edouard Nduwimana umuhuza w'Abarundi na Professor Deogratias Nkinahamira baganira na mugenzi wanje Frederic Nkundikije kubijyanye n'amasezerano cyangwa se n'ibiganiro by'amahoro bikomeje mu mujyi wa Arusha aho ni mu gihugu cya Tanzania. Imwumva ni radio Ijwi rya Amerika ivugira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda.
Ijwi rya Amerika amakuru mu munota umwe. Na makuru ya video kuri telefone igendanwa.
Na yabona nte?
Biroroshye cyane. Ohereza ijambo VOA kuri nomero 26656 wiyandikishe.
Aho naba ndi hose se?
Nibyo rwose. Kuri telefone yawe kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatanu. Ni video y'umunota umwe gusa y'imvuru nyamukuru zo muri Afurika.
Mu masegonda 60.
Yego, nta handi wayakura uretse ku Ijwi rya Amerika.
Shuti mwari muduteze amatwi amakuru yacu yo kuri iyi saha naha tuyasoreje. Dushimire injeniyeri wadufashije mu buhanga bw'ibyuma na Inosa Kimenyi wadufashije kugiranya aya makuru. Tubararike andi makuru yacu yo mukanya isamuya n'igice z'umugoroba ku isaha y'Ikigali mu Rwanda n'i Bujumbura mu Burundi. Hano muri studio ya gatanu mwari kumwe nanjye Edi Rwema, mukomeze muryoherwe na gahunda za radio Ijwi rya Amerika.
Kabla ya kusema maneno ya kuchoma nitisho kwa amani.
Tumetoka mbali, tumepata shida. Tusawana ich, kusema kweli sina nafuu. Twaomba wanasiasa, msiturudishe.